Henshi kuma stasiyo atandukanye mu gisagara cha Bujumbura na gitoro cyo mu bwoko bwa essence kiharangwa aho twaciye bavuga ko nico bari bafise caheze mu gitondo bakaba bari ko batanga amazutu gusa nko mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura muri commune Muha stasiyo imwe gusa niyo yariko iragitanga abari batonze bemeza ko ikibazo cha essence kitoroshe ntibari bizeye nuko bahava bakironka
pe twaje kurondera ka essence tuva muri commune Nyabiraba bivuga twaciye ku musaga ari anyeza kininde ku yandi mastasho nari kuri moga sose twabuze mugo twashimye gushikanga anyugira toya ko twaronka ka essence kugira toya ko twakuyunga mvanye
ndi ku musaga nzanga kirakamye cyandamanuka ku station na meho nta gihari cendaza ku station ngaha ariho twatonze urabona ko bari ko bavuga ngo aduha igi gitukamira ko twagara tutaroze
ibintu vya essence je muna vyabaye ndase kuko ahantu hose umuntu akiye ntagitora umuntu ashobora kuhasanga nubwo ugesanga sanga hari miduga myinshi yanuga zotunduka zocu yankaje n'umutagisimene biragora na gose pre nubu genera ino ko cende umuntu warugu ingozi kandi ho nta ni gitoro ho kigera kinaha ba prema ho
twa ntaje ku mastasio dukatona tukabura ibitoro katwa ntirindire tukarinda tuhava rutaro sigito kunga barabona turatonze hege turonka nige rutaronka tukata
bo genera imvuye mu ruziba bambuye ko ngaha kihari ariko nashitse ngaha bacebuga kandi gisanzwe kihari
abo bunguruza abantu bavuga ko kuva kuwa kane ariho essence yatanguye kubura mu gisagara cha Bujumbura bemeza ku ruhombo ari runini
agahombo yewe nubona agahombo nyene none rega twe tugigitoro nyene numva gitoro kitabonetse urumva tujya nawe urabyumva ariko bimetse kabisa nk'ubu urabona ya masaha geze tararonka ubona tuza gukora ryari
uruhombo ni runini kusanga twirwa tudakoze dutondera ibitoro ugasanga utonze nk'amasaha 3 bakacabuga rushikiwe cyangwa utarashikirwa bosi nawe akaca gusaba verisema kandi atawigeze uronka umaze umwanya muremure utonze ku masitasi
ikibazo ugaruka ku ngaruka mbi z'umuryango twarutunze gatuma ubuzima butabandanya neza
basaba ababijejwe gukora uko bashoboye kugira ico gitoro kiboneke ngo naho nimba bashaka kukiduza igiciro ngo bobikora ariko igitoro gikaboneka
nibaza yuko bari kuntwara babibona babona situation nyene meze bora abanyene bakabikemura nyene tukaza turaronka kabisa
twe dusaba ko botubwira nimba bakeneye kuduza igiciro baduze mugabo bareke kuduhangayisha niba kihari bakiduhe kitari naho batubwiza ukura ati ingorane ihagaze ngaha kubijyanye n'igitoro
leta yo rabo ko nibigenza tukaronka ibitoro nka twe gabashoferi umva tutarose ibitoro twashya bigorana twashya tujya mu baraba
barakwe kuraba kabisa igitoro cyobone tukasira tukanwishye ko byamye n'umuntu acyabigenda neza
mu bushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu bemeza ko ico kibazo bakizi Daniel Mitabakana umuyobozi ajejwe iby'igitoro muri ubwo bushikiranganje yatumenyesheje ko ari akagorane gato kabereye mu gihugu cya Tanzania amakamyo agipakirira uyu muyobozi yizeza abakoresha ico gitoro ko vuba kigiye kuboneka n'adatomora umunsi ikibazo cy'ibura ry'ibitoro cyaribonekeje kenshi mu mwaka uheze wa 2017 gushika naho ubushikiranganji bw'amasoko ntanga nguvu bufata ingingo kugira gike kibonetse gisabikanywe ingingo ubwo bushikiranganji bwahavuye bukuraho ngo kuko icyo kibazo cyatorewe inyishu I Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika.